Iyi mwumva ni radio Ijwi ya Amerika. Ijwi ya Amerika rirabandanya kubashikiriza ibiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Ubu ni wa mwanya Ijwi ya Amerika ribashikiriza ikiganiro muri sanga mwumva imisi yose saa 10 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri kumwe na Oriane Tangishaka uno munsi wa gatatu aho tugiye kuganira ku byerekeye amagara y'abantu. Kwa kabiri w'indwi u Burundi bwifatikanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Leta y'u Burundi yahamagariye abanyagihugu kugabanya umurindi wo kuvyara mu gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya ivyaro. Ariko amwe mu mashirahamwe haranira iterambere rirama mu Burundi avuga ko ikibazo atari gwirirana ry'abantu, ariko ko igihugu gikwiye gutunganya amashirahamwe neza ubuzi bukagwira. Mu makungu naho umukuru w'igihugu cy'u Bufaransa yateye agashavu abatari bake ku munsi wa mbere w'iyindwi, aho yavuga ko abanyafrika bavyara abana benshi kandi ko naho umuntu yogerageza kubafasha amafaranga yokoreshwa yoba impfagusa. Mwe mubibona mute? Ni mu kiganiro mu kanya muri sanga turabararitse muterere ibibazo n'ivyumviro
muri sanga. Muri sanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ndi hano Kampala, Uganda.
Ndi mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru. Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi ry'Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Ntuziheze, uraritswe buri munsi saa 10.
Radio Ijwi rya Amerika isamiranira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko twabibabwiye, ubu ni wa mwanya w'ikiganiro muri sanga. Muri kumwe na Oriane Tangishaka. Kuwa kabiri w'indwi u Burundi bwarifadikanyije n'amakungu mu guhimbaza umunsi wahariwe igwirirana ry'abantu. Leta y'u Burundi yahamagariye abanyagihugu kugabanya umurindi wo kuvyara no gukoresha ubuhinga bwo kugabanya no gutandukanya imvyaro. Ariko amwe mu mashirahamwe haranira iterambere rirama avuga ko ikibazo atari gwirirana ry'abantu mu Burundi, ariko ko igihugu gikwiye gutunganya amashirahamwe neza ubuzi bukagwira. Dutega amatwi inkuru mugenzi wacu Loje Wirikaneze duteguriye kuri iki kibazo.
Ibiharuro bitangwa n'ishirahamwe mpuzamakungu gihita higwirirana ry'abantu ku isi UNFPA bigereranya ko mu Burundi umukenyezi umwe avyara abana batandatu. Mu itangazo ubushikiranganji bw'amagara y'abantu bwasohoye busaba abanyagihugu kugabanya umuvuduko bibarukako. Muganga Josiane Nijimbere hatwara ubwo bushikiranganji asigura ko ataterambere rishoboka abantu babandanije kuvyara kuri urwo rugero.
Duhamagariye abarundi bose kugabanya umuvuduko wo kurondoka. Umve na kuva u Burundi bwikukira hari mwaka w'igihumbi kimwe n'amajeri 962 gushika uyu mwaka turimo w'ibihumbi 2017 abarundi biyongereye inshuro zine. Uyu muvuduko ku gihugu abantu batunzwe n'uburimyi kubice bingana na 90% ni intambamyi ku iterambere. Uyu munsi abarundi ntibagira isaganirizo aho hariho aho bangana amajana 4 baba ku kilometero kwadrato.
Umukuru w'ishyirahamwe Parseme Faustin Ndikumana asanga ariko Burundi bufise ibikwiye kugira ngo abanyagihugu babeho neza nubwo biyongera cyane.
Twe turemeza neza yuko no Burundi n'ububwe gito bw'iwacu twamanye ubugunje kutumvira ingorane zihanze abanyagihugu umugabo abarundi twicaye ubutunzi kaba dufise burashira gutuma igihugu gishobora kwisubira. Kutiyumvira mbega abana bo mu 2030 turiko dukora iki kugira bazabeho neza?
Bimwe mu byokorwa Ndikumana arabisigura.
Nuko amashirahamwe makuru dusanganywe yotezwe imbere zasosumuzane nuko atera imbere kuko ni habari karagwiza kazi na yasubira inyuma aho bagira gucanka atunganywa nabi akazi kwa karagenda kigira kabiri dutegerezwa kugwiza abagwiza tunga binjiza imitaye muri iki gihe kandi ikaje cyane cyane mu gisata cy'urimye n'ubworozi cy'ubwubatsi batima muri azi ko ritanga akazi muri abo bubaka bagira gute nikijanye na tourism ica gatatu ni ingere no muri leta uburyo bwiyongera kugira ubuzi bushobore kuboneka bujanye n'ibyo abanyagihugu bakeneye mu buzima bwabo bwa misi yose ibyumvikana ingene akazi mu bwarimu kadatangwa kandi abarimu badakwiye ndo guteresha abaforoma kadatangwa kandi bakenewe mu gihugu ica kane n'uyu muyaga nkuba uri kuraba ngo politiki yo kugira ngo izakazi umuyaga watawuhari ntibishoboka
uko biri kose hari ntambwe leta yishimira
ubushikiranganji bw'amagara y'abantu no kurwanya sida bufashijwe n'ishyirahamwe mpuzamakungu riraba ibazigwirirana ry'abantu ku isi UNFPA n'abandi bafasha muri iki gisata bumaze gutera intambwe iboneka aho twavuye kuri 2.7% by'abakoresha uburyo bwo kurondoka ku rugero mu mwaka w'2005 ubu tukaba tugeze ku bice 42% muri umwaka w'2017 urwaruka nirwatahura uyu mugambi inyungu zarwo zizobonekera mu kwiyongera kwiterambere mu bisata byose by'ubuzima bw'igihugu
ndikumana nagaruka ku bindi bintu bitatu byofasha abarundi kwiteza imbere muri iki gihe umuvuduko biyongera kari munini
ikijingira cyo gushikira ingurane na cyane cyane gushyiraho ikigega bikava mu majambo ikigega gishobora gushyigikira urwaruka n'abandi bafite des initiatives zo guteza imbere ibyerekeye ubuzi icyo bita petite moyenne entreprise no kugirageza cyo bita moralisation des affaires ubu abantu benshi batanga urwaruka yuko abantu bakora ibintu by'amanyanga ariho batera imbere haba ubusuma kurenganya abandi ibiturire gusahura moralisation des affaires privées na publiques yarasubiye inyuma ubwo rwaruka rero tariko rigisha imigenzo myiza gukora qualité d'excellence guhayanwa ndaho ndiko turaja icyici kigihugu ibintu byose biravugwa hakabura gukurikira ati mbe twashitse kuki résultat twashitse ko mbega ibitweka ko twashitse ko nibi ibintu twatubvira mu kirere gusa tuzokora ibi tuzokora ibi tutaja neza gukurikirana icyakozwe n'ingene cyakozwe n'icyerekana ko cyakozwe
ku mugabane wa Afrika amatohoza yerekana ko muri rusange umukenyezi umwe byara abana batanu Burundi n'igihugu cya Niger biri mu bihugu bya mbere bibiri abantu biyongera kurusha kuko igitigira ingereranyo ku mukenyezi umwe ari abana batandatu mu Burundi kandi abakiri bato nibo benshi abafite imyaka iri munsi ya 25 ni bice 65% n'abo ari munsi ya 35 ni bice 75% ayo matohoza nyene yerekana ko mwaka w'2030 Abarundi babandanije umuvuduko bariko kwibaruka bazoba bigwije na kabiri mu gihe izindi mwa izogabanuka izo nshuro nyene Eloje uri kaneza Bujumbura ijwi rya Amerika
rakoze mugenzi wacu loje uri kaneza kuri inkuru mu makungu nkuko mwavyumvise naho bivugwa yuko muri Afrika bagereranya yuko abana ari batanu kuri buri muryango umukuru w'igihugu cy'u Faransa yateye agashavu batari bake cyane cyane abanyafrika ku mbuga ngurukana bumenyi aho yashikiriza ku munsi wa mbere inyishu yiwe kuri iki kibazo cigurirana ry'abantu ku mugabane wa Afrika aho munama ihuza abakuru b'ibihugu bikomakomeye ku isi ya G20 ku munsi wa mbere perezida w'u Faransa Emmanuel Macron yavuze ko Afrika ifite ikibazo cy'iterambere kijanye n'uko ku ruhande rumwe ababa kuri uwo mugabane bavyara abana benshi kandi ko naho umuntu yogerageza kubafasha amafaranga yokoreshwa yo bari mpfa gusa kubera uko kugira abana benshi reka twumve amajwi ya perezida Emmanuel Macron tuyumve mu mwijwi rya mugenzi wacu Ernest Ugeziwe dusobanure
Le plan Marshall que vous voulez pour l'Afrique, c'est aussi un plan qui sera porté par les gouvernements africains.
Iki gikorwa cyo gutabara muri Afrika ni igikorwa cyakorwa na leta z'ibihugu bya Afrika zifatanyije n'imiryango yo mu karere binyuze mu buyobozi bwiza butarangwa na ruswa zigatunganya amategeko bityo hakabaho n'imihindukire mu mitekerereze. Ariko iyo hakiri ibihugu bifite abagore bafite abana barindwi cyangwa umunani nubwo washyiraho amamiliyari y'amayero ntacyo byamara.
Arakoze mugenzi wacu Ernest Mbega none iterambere rya Afrika rigeramiwe ahanini n'igwirirana ry'abantu koko iryo gwirirana ry'abantu ryo barisigaye ari umurengera nivyo bibazo tujye kuganira mu kiganiro c'amagara y'abantu cuno musi twatumiye umwigisha muri kaminuza y'u Burundi mu gisata c'ubutunzi gisata ca economy professeur Niyongabo Gilbert atubwira uruhara rw'igwirirana ry'abantu rigira ku butunzi bw'igihugu twari twifuje kandi kuganira n'abajejwe ibibazo by'irondoka ku rugero mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu ariko twabakenye twari twifuje ko batubwira uko icyo gikogwa cifashe mu gihugu muri rusange. Twakira umutumire wacu Professeur Niyongabo ndakuramukije kaze mu kiganiro muri Sanga.
Murakoze nandi ndabaramukije.
Professeur havuzwe byinshi mu kugerageza gusasira kino kiganiro cy'uyu munsi ariko duhereye kumbure ku byo president w'u France yavuze byashavuje abanyafrika kuri internet muri imisi biheze avuga yuko iryo gurirana ry'abantu muri Afrika ryabaye murengera ku byo ko naho hoshigwa amafaranga muri mu bijanye no kugerageza gufasha ubutunzi bwa Afrika bitokunda kuri mwebwe mubona iryo gurirana ry'abantu muri Afrika cyangwa mu Burundi rifise uruhe ruhara mu iterambere ry'igihugu.
Murakoze kuri icyo kibazo. Ubusanzwe hari abantu biyumvira yuko igurirana ry'abantu ari ingorane kandi muri abo ubona ibihugu cyane cyane byitwa ko bitunze kubera ubiravye uko mwene isi yagiye atera imbere ibihugu by'abanyaburaya kenshi mwasanga bakwiye bakura cyane cyane ubutunzi mu bihugu bikenye bigatuma abantu ibihugu bikenye rero bisa nko kumenga bibandanya bikena kandi ukamenya n'abantu ntacyo bimariye. Mugabo ibyo ni byiyumviro bimwe ku mugwi umwe abantu biyumvira yuko ibirana by'abantu ari ingorane. Umuravye ibihe bishatse murashobora guhaba nk'ibihugu nk'ibyerekeye Bushinwa cyangwa mu Buhinde ibyo bihugu bya mbere bifite abantu benshi ku isi ariko uko bagiye bariga baratera imbere ubu nta ngorane bafise kandi byitwa ko ari ibihugu bifite abantu benshi. Uvuga yuko ibyo ni byigwa byagirwa kera abazungu mbere biyumvira yuko abantu benshi bava muri Afrika nkuko basanzwe babyerekana ku masanamu ibyo ko ari ikintu cyane cyane abanyaburaya bumva ariko biravye ku by'ukuri igurana ry'abantu si ingorane aho ingorane aho ni byerekeye ubutunzi kuko mwene abantu bagenda basagira ubutunzi buri mu gihugu cyangwa ku isi hose nibaza ko cyane cyane ariho ari intambamyi nyamukuru.
Murakoze cyane kuri ubwo burorero nk'ibigo cy'Ubuhindi n'ibindi bigo nk'Ubushinwa nkuko mubivuze birumvikana ko nabo nyene bari mu nzira y'iterambere kandi bafise abanyagihugu benshi cyane. Ni naco mushinga ntaye Faustin Ndikumana arongoye Parsem yagerageze gushigura yuko hakwiye kuba itunganywa giza ry'amashirahamwe bitandukanye ariko nico muvuze naco nyene gihambaye cerekeye amatungo ya Afrika asana ya sahugwa ugasanga Afrika isigaye isa n'ikenye kandi ifise ubutunzi bwinshi kubijanye n'imico isa nidahuza cyane n'indero inyigisho cyangwa icyo twita education imico mu gihugu mu bihugu byinshi bya Afrika ivuga ko hari imigisha ikomeye iva ku kuvyara kuvyara umuntu akarondoka ariko education ikavuga ngo mu vyare bake niho igihugu kizotera imbere. Ni giki abantu boha gaciro cyane cyane boha gaciro uko guteza imbere igihugu mu bundi buryo ariko imico y'ukuvyara bakarondoka nayo nyene bakabandanya bayubahiriza kuri mwebwe mubona umunyagihugu yo shimikira cyane cyane kuki.
Murakoze kuri icyo kibazo ariko cyane cyane aho umuntu yohera ni cyane cyane ku byerekeye ubumenyi uravye nko kumwene ibihugu bya reka duhere mbere noneho ku bihugu by'abanyaburaya uko mwene bagiye batera imbere uravye ho kinjana giheze kinjana cya 18 cya 19 abanyihugu by'abanyaburaya vita ko bifite abantu benshi ufashe nk'igihugu nk'Ubwongereza cyangwa ibihugu bya Ecosse wasanga bafite ingorane z'uburimi wasanga bagiye mu bindi bihugu wowe urebye ibaza yuko no muri Afurika ariko bizogenda ariko cyane cyane cyo aho umuntu yoshira ni cyane cyane kubyerekeye ubumenyi uko abantu bagenda baragira baragwiza ubumenyi niko bumva yuko abana benshi atari cyo ngombwa ni ukuvuga yuko umwana afite akamaro afite icyo yimariye kandi afite n'akazunza nubwo ariko cyane cyane nkuravye nko mu myaka iheze nkuravye nko mu Burundi no muri Afurika mbere musanga hari imigambi myinshi yo kugabanya ibyaro mugabo kugabanya ibyaro si ukubarira abantu nubwo ntibiteza kugenda gute ni kubyerekeye kubereka n'ineza y'amagara yabo kandi nk'ibyigwa biheruka gusohoka mbere n'ibirahantu ko bitaraba bitarahera muri iyi ankete icyo biheruka gukora bita edesame ankete demografike edusante birerekana mbere yuko muri mwaka wa 2016 cyangwa 2012 ugereranye n'imyaka 2010 abana bagabanutse umubyeyi umwe afite ibice abana batanu hafi n'ibice bitanu ufate kandi uravye ibihumbi 2010 bari batandatu mu byigwa mbere mwashikirije ariko mwavuze ko ari abana batandatu ngo ubu byagiye biragabanuka byabanutse kubera iki kubera inyigisho bagiye batanga mu bitaro baterekana ibyerekeye amagara abantu icyo ni icya mbere kigira kabiri icyerekeye cyane cyane abana uko bagenda bajya mu mashuri kenshi wasanga mbere wasanga no mashuri abana bagenda barabyara bageze mu gatandatu mu ndwi uko abantu bagenda baraza mu mashuri bakagwanya cyane cyane n'izo ngeso niza gusanga abantu bagera baragwiza ubumenyi bagwiza ubumenyi niko bazomenya yuko abana icyiza atari abana benshi ariko n'abana basa amagara meza kandi abana baseka zoza bamwica w'imarira inyigisho rero nibaza yuko zatanguye mu bihugu byinshi muri afurika n'uburyo burimo uko abantu bazogenda baramenya hanyuma rero ikintu nibaza yuko hakiriho intambamyi ni uko umugambi nk'imigambi ya leta usanga kenshi ivugwa bikigishwa amashuri no mu bitaro ahantu hose amagara abantu ariko ugasanga hariho nka n'ibintu byerekeye mwavuze imico mwabona cyane cyane hariho n'amadini amadini akivuga yuko isi no kuyigwiza nyine ugasasaza nyine ugakanganya ahujya kubumera uko abantu bavuga ariko rero izo ni inyigisho nazo nyine za kera ko n'abazungu musanzwe benshi abantu b'abakristu cyangwa abantu bafite idini ariko bagiye barigisha abantu cyane cyane byerekeye amagara abantu kandi ubumenyi ko aribyo bintu biteza imbere igihugu n'imiryango ikaba iteza imbere igihugu nibaze yuko cyane cyane iyo mico bavuga n'imico ya kera uravye nk'ubu abantu benshi nk'ibiti nka hafi nka 50% ubwiye kubabaza ababyeyi bazi ibyo aribyo byerekeye kugabanya ibyaha biba bizi mu buryo butandukanye nibaze yuko ari iterambere kandi nibaze ko abana bakiri bato ko bagenda bageze amashuri bakagira ubumenyi bazogenda babimenya gusumba abandi nibaze ko cyane cyane nibaze ko niryo terambere nibaza ko tugeze ko nishika ko kandi ibi n'ibiharuro bigasana biriko birazerekana naho bigenda buri buhoro mugabo yavuye ko uko imyaka izoza iragenda ibyo byerekeye mu mico ya kera yuko umuntu abyara gushyira kuri sindabizi ukarenza ba nyabenda n'abandi abakabura bivuze ko ari ibintu bica n'ibyaheze abantu bibagiye
ariko mwavuze yuko uko kurondoka atari ikibazo cyane ariko amashyirahamwe mpuzamakungu nka banki nkuru y'isi onu n'izindi usanga umengo bashimika cyane cyane kuri uko kugabanya imbyaro kuruta kuruta amaproje yo kwiyungunganya hari igihe usanga umengo barashimika cyane ku kugabanya imbyaro mwebwe mubibona gute
nibaza yuko kugabanya imbyaro ku wundi ni cyane cyane nk'aba bana usanga bafite imyaka mike abantu iyo umuntu abyaye akiri muto ni ukuvuga yuko azobyara abantu benshi murabyo nk'ibiharuro byasohotse biriko birasohoka nuko ndiko ndabivuga nyine bitararonka version definitive iyi ankete ya isitebo yakoze birerekana neza yuko hafi mu Burundi ufashe nk'abigime bafite imyaka 15 gushaka kuri 19 urabyo abantu bamaze kubyara usanga ari 18% ni ukuvuga yuko ni benshi kubera nibaza yuko iyo umuntu umubwiye uramwigisha yuko yotangura kwikingira cyane cyane igenda ya mbere akiri muto akiri umwigeme cyane akajya kubaka amaze gukura amaze kwiga amaze kumenya ubwenge niyo cyane cyane niyo muntu yofatira akerekana yuko ariko kazonda kubera n'amagara yiwe kandi n'amagara y'abana nibaza ko ni cyane cyane niho umuntu yoshyira impamvu nyinshi kandi nibaza ko n'ibyo mu migambi nyinshi ibihugu byinshi biramaze kubimenya yuko cyane cyane ikintu urabye nk'ibihugu bifite nk'abantu benshi cyangwa usanga baciye mu miliyoni mico nyine nubwo imico yabo maze nk'ibihugu nk'ubuhinde n'ibindi bihugu usanga abigimba bagenda kubaka bakibaza iyo umuntu agiye kwibuka akiri muto yumvikana yuko acabwa abana benshi ariko ubiravye uza gusanga uri kurahohotera amagara yiwe iyo umuntu agiye kubaka amaze kumenya ubwenge amaze kugira icyo yimarira niyo nawe nyine agira icyo amarira n'umwana wiwe ibaza ko cyane cyane ari cyo bishaka ntibaze ko umuntu yoshyigikira ubiravye mbere ibihugu by'abanyafurika gusanga tudasa na bibyo bihugu by'abanyaburaya ko bo bamaze gushika ku rundi rugero yuko bafite ingorane y'abantu abantu bose barashaje barakuze rero ugiye kuraba n'abantu bakiri bato usanga abakiri bato nibo bakiri kutabatama ariko twe gufashe nko mu Burundi ku Burundi usanga umuntu abantu bakiri bato benshi imyaka 15% imyaka 12% nibaze yuko twebwe ni ukuvuga ko ibihugu byo muri afurika ndetse dufite kazoza kuruta ibihugu by'abanyaburaya ubiravye kuri urwo rugero ariko tuzogira akamaro cyangwa tuzogira icyo twimariye mu gihe niba dufite imitahe cyangwa tukiga tugira ubumenyi tugira icyo twimariye, na cyane cyane nibaza yuko niba hahagaze iterambere.
Murakoze cyane rwose. Turi kumwe na Professeur Niyongabo Gilbert muri kaminuza y'Uburundi muri gisata cya ekonomi, gisata cy'ubutunzi, ariko aragerageza kudufasha gutahura uruhara ubutunzi bw'igihugu bufise mu igurirana ry'abantu cyangwa irondoka ku rugero mu bihugu. No munsi tuko turaganira kuri icyo kibazo cerekeye amagara y'abantu n'ubutunzi isano bifitaniye. Ni ikiganiro muri Isanga giha ijambo abanywanyi biradijwe rya Amerika. Reka nabo nyine twugurura amatelefone tubaka ryo kugushikiriza ibibazo n'ivyumviro. Duhere kuri Laurent. Laurent, uratwumva?
Kome ndabumva.
Amahoro neza.
Amahoro, amahoro.
Wowe ubibona gute ga Laurent?
Ndome giye ngerageze kuraba uko nabibona. Hari iki kibazo bavuga yuko hari kugirirana kw'abantu rimwe na rimwe, uravye ashobora kubona ko koko hoba hariho abantu bafite nk'abana benshi, ugasanga rimwe na rimwe ugasanga nkumbure ibyo kubatunga biguriye cyane. Mugabo tugerageje kuraba kenshi rimwe na rimwe umuntu ashobora kubyara abana nka batanu cyangwa icumi, mugabo muri abo bantu ugasanga muri bo ntawubaye muhira, bose ugasanga bamishijeho n'ukuntu bironderera ibibatunga, ugasanga rimwe na rimwe ntibatunzwe n'umuryango wabo bwite wababyaye. Ma hari ukuntu bakunda kuvuga, bavuga bati biba byiza umuntu abyaye abana ashoboye kurera, bakavuga ati cyangwa batatu. Hari igihe rero bishabishwa ugasanga urabona ko urupfu nago rubaho, wabyaye babiri batatu ugasanga barapfuye bose, ugasanga usigaye ugaragara. Rero nagira namubaze nk'umuntu yoba antivisi mu gihugu cy'u Burundi, mbega bishyitse babyaye nk'abo babiri cyangwa batatu bakavamwo babiri bagapfa, itegeko ryoshingwa duhava rikwemera gusubira kubyara abandi kugira ngo nawe uronke umwana, kubera ko urumva ntiworaho utagira umwana kandi nawe uri umuntu w'umubyeyi, na cyane cyane ko ubunakomeye. Hanyuma ikindi nacyo jyewe ndagerageje kuraba, urabye ukuntu abantu babaho, usanga kenshi abantu b'urwaruka bageze gukora benshi bica, ugasanga nta mantretrize nta kwiyungunganya kwabo guhari kugira ngo bashobore kuremera ukuntu baba. Rero avuga ati mbega byoshoboka yuko bashobora gukereya bokudeta sosiyasi kugira ngo amashyirahamwe menshi kugira ngo urwaruka ruriko rurasha ubwenge barazi ukuntu bashobora kunyungunganya barondere n'ibizotunga imiryango yabo. Ikindi kibazo kibaho kandi nacyo muri ino myaka, usanga umuntu afite nka diziniti venteye cyangwa n'ibirenga ugasanga yubatse, kandi ubwo rwo yabubaka bakabimukundira, none bamuretse akubaka kuri venteye wumva adoda gukwiza 50 afite abana bangahe. Hanyuma rero niba hari ukuntu baba ariko barabitegura kabisa, bagerageza bakabitegura ku buryo bw'uko urwaruka rw'u Burundi cyane abana bageze mu gihe cyo kuronde ubuzima baronka ahantu bakorera kugira ngo bashobore kuronka ibyo gutunga imiryango. Ahandi ho naho mu biro byari umwe wicaye ushaka kumubyara nawe atwicara mukarinda muhinduka ata kintu murote, ubukene ni ububarenze. Murakoze.
Murakoze cyane Laurent. Laurent shikirije ibibazo n'ibyumviro bitari bike. Professeur tugerageza kumubyishure duhereye ku kijanye n'uko abantu bafite ubwoba bw'uko abana babo bitaba Imana bikabatuma babyara abana benshi. Ndaranabaza n'ikibazo cerekeye igurirana ry'amashirahamwe n'ibindi byofasha abantu kwiyungunganya. Ijambo ni rwanyu.
Murakoze. Je nibaza yuko ndekana mwishyura uko uravye biharuro bishasha, nibaza yuko biriko biranatohoka, dusanga abantu benshi basigaye bitaba kuja kwa muganga. Kandi hariho imigambi myinshi usanga iriho muri Afurika cyangwa mu Burundi, ndotanga abantu bitaho cyane cyane abantu bantu nikora. Burundi hariho umugambi wo kuvura abantu ku buntu, na cyane cyane ababyeyi cyangwa abana munsi y'imyaka 5. Hariho n'izindi porogaramu nyinshi zerekeye kubakingira. Ndotanga rero nibaza ko ubwo bwoba bwariho kera, ariko ubu ibyerekeye abantu nk'abana uko umwene bapfa, musanga bata ibiharuro bisa n'ibyagabanutse. Ubu buravye nk'ibiharuro bihari, ndashobora kuvuga ibiharuro mfite imbere y'iwanjye, ndashobora kubona ko iyo ankete ya EDS irerekana yuko mu 2010 abana bapfa ku bihumbi ku byaro 1000 byari ibiharuro 59. Muravye rero bishasha by'ibihumbi 2016 mbere bizosohoka ku mwaka 12 ibiharuro ni 40 ku byaro 1000. Urumva ko bigenda bigabanuka, nakuva yuko abantu bazogenda baramenya yuko ku by'ukuri niyo byerekeye nk'abantu b'ababyeyi usanga bitaba Imana bariko baribaruka, cyangwa abana bavuka bagata bitaba Imana. Ibyo ni ibiharuro bigenda biragabanuka uko ibitaro bigira, na cyane cyane uko imigambi ya Leta yitaho byerekeye amagara y'abantu. Ibyo ni ibintu cyangwa bihayi naraho umuntu ugena arabiraba nico gituma rero umuntu atozera byara ngo nkakumba mu kirundi bavuga ngo kanzi yari bese n'umuntu muri rupfu doro ngo rutigaza nibaza ko ibyo rero tari ariko cyane cyane umuntu ugerageza kuraba akazuza k'abana akakwinda bitaho nico gituma n'uje ku kibazo kugira kabiri ukwiyungunganya ni byiza icyo ni kintu bibaza ko bizotuma mbere n'abarundi batera imbere kwerekana kwiyungana bakagira ibyo bita ama association cyangwa imitahe bakagira hamwe ugiye kuraba nk'abarundi kumwe bakora yaba hano mu gisagara kumene amashyirahamwe akora cyangwa uravuye ruguru kera baravuga ibintu byo kurima bagasangira icyo bita nk'ikibiri cyangwa urunani mugabo uravye ubu mubaye wundi uravye nk'ibihugu dusanga duhana imbibe y'abakongo cyangwa ugafata Tanzania no gusanga nk'aba Tanzania bakorera hamwe nibaza yuko ayo mashyirahamwe mu Burundi bakwiye kwiga gukorera hamwe kubera iyo mukorera hamwe mukakorera hamwe muri bane batanu naho imvura igwa nabi umwe wese mubasha gufashanya mubwiye kuraba nko bitanze rero ndagusanga abantu amashyirahamwe basangira arabavukana abatavukana arabasangiye imisozi cyangwa atacu bapfana mubwo basanga basanga imitahe ni ngorane kubera uzosanga abantu mwese yibako ishyirahamwe ryiwe nibaze ko kwiyungunganya ni byiza ariko cyane cyane kuraba kumenye bubwira amashyirahamwe bagasangira imitahe hese ubwa amafaranga gusa ariko na cyane cyane ubumenyi ubu urashobora kuba uri umurimyi ubundi akaba ari umudandaza uri warima akabingu ukabidandaza hanyuma mukagabura inyungu urundi ni ugusanga ibyo bintu bidahari usanga umwe adandaza ubundi agasanga ararima kandi ntabwo baba bavukana ugasanga n'imitahe ntacyo basangiye rero bivuze ko cyane cyane dukwiye kuza turagwiza ubwenge bwo kuraba kumwemere
harakwiye ihinduka ry'ibyumviro birumvikana murakoze cyane. Reka tubandanye twakire na Barenge uratumva?
Barenge
murantumva? Barenge ego
abanda baramukije ndamugire n'umutumire kumbure n'akabazo kije mfise ugambere bona genda mubaze iki ikabazo ka mbere iki kigwangiriranyo biwe bita mwene y'abantu abandega umugore amwene y'umurundi wabyara abana bangahe umugore w'umurundi wabyara abana bangahe ama ikibazo nagenda mubaze kigira kabiri tumaze kubona ko igituma abantu benshi babyara cyane ugasanga irondokanye abantu benshi babyara abana benshi kumbure hariyo abantu atacu bariko barakora ugasanga n'abantu batacu barakora cyane cyane abigeme ugasanga babyara kubera aho icyo bakora none tukatubona mu gihugu cy'Uburundi hari ikibazo cy'indero na cyane cyane ugasanga hariyo amashuri yitwa Michael Fondamentale ugasanga ayo Michael Fondamentale abana bashyika mu icyenda bacarukira muhira kubera batabonye uburyo bwo kubandanya reka mbere n'abahejeje amashuri yisumbuye bimwe bita Humanité Générale ugasanga ntibasubiye uburyo bwo gushyika muri kaminuza kamera bashya muri kaminuza ugasanga bazi uburyo bwo gushyika kuroha akazi bahebye kaminuza ugasanga bara mu gashomeri mbega ko mu Burundi tubona ibintu by'indero bigoyagoya cyane ibintu byose akangaruka mbi kujyanye n'ukuntu imirondo kajyanye amagara meza ko bimaze kuboneka ko abantu badafite icyo bakora abashomeri atakindi bita atari kurondoka birenze umurindi hamwe kigira akabazo kagira gatatu mbega umwigisha wa kaminuza kumbure baragize ibyigwa byinshi mbega abategetsi baturongoye baraduhimiriza ati mubyara we mushobora kurera mbega wowe umaze kugira ikigwangereranyo cy'abategetsi baturongoye wasanze amayeme nk'umutegetsi yibasa abana bangahe mbega ari nk'umushirangaji kanaka cyangwa umushingamateka kanaka akajyagira abana 11 urafite akamaro kujya muhimiriza umunyagihugu umutwe wo mu rutoka ati byara batatu nawe ufite abana 10 nibwo bafite uburyo mbega wowe hari ikigereranyo mwaba waragize ku bantu baturongoye abafata ingingo wowe wabyara abana mubabyara ku rugero kugira babere akarero abandi murakoze cyane.
Urakoze cyane Barenga. Professeur Jambanigwa
murakoze. Reka mbaze nishyura akabazo ka mbere ko rizamaze gukishura kerekeye abana umubyeyi w'umurundi abyara ni naje kuvuga yuko ubusanzwe ibiga bishatse byerekana yuko umufasani w'umurundi kabiyase abwoyene abyara abana batanu mu myaruro ni batanu ndetse bitanu mugabo uravye mu byigwa byiza abaye 2010 bari batandatu ndetse ni batandatu ndetse bine niweze ko icyo nikibazo nari namaze kwishura hanyuma rero yavuze yerekeye amashuri a ecole fondamentale niweze ko yabayeho cyane cyane kugira ngo avete bakoreho cya kibazo cyerekeye ukumina abana mu mwaka wa gatandatu basanga barayobewe kandi kina kimaze iyo umuntu amaze kuyobewa kurya myaka ntabafite ubumenyi bukwiye cyangwa cyakora sinoza muri programme kumene bazikoze zerekeye ecole fondamentale mugabo cyane cyane kugira ngo umuntu naho yoshikana uravye umuntu aza umwaka wa gatandatu afite imyaka cumi n'ibiri cumi n'itatu kera bafite na imyaka cumi n'ine yongeyeho itatu nuvuga yuko aba ariko arongeza ubumenyi na cyane cyane ariko arakura nibaza yuko rero ariko icyo navuga ku byerekeye kuri ibyo kibazo byerekeye ishomaje cyangwa umuntu agaheza amashuri mvange ntagire icyo akora ibyo bimungurane cyane cyane mu bihugu bikomeje n'abantu bavuga igifaransa urabye ko umuntu yize mu Uganda niko iki umuntu yize mu Uganda umenya hano agaheza
asubiramo professor telefone yasa niyicitse ati umuntu aba mu Uganda
urabye nk'abantu bakora mu bize mu Uganda cyangwa bize muri Kenya niko iki usanga kumenga aheze amashuri yisumbuye asaho kumenga arashobora kwitaho ubuzima bwiwe kuruta umuntu yize muri sisiteme bavuga igifaransa nko ngaha cyangwa nk'ahandi nibaza yuko cyane cyane kuri aba programme kumene uko nibanditse ya programme zerekeye ku gutanguza amashyirahamwe bita entrepreneuriat cyangwa entrepreneurship mu mashuri ya ecole fondamentale ariko cyane cyane ni ukumenya yuko umuntu aheze amashuri ya yo yose ku rugendo ageze ko ntaze arindire nka kera ku myaka ya kera wasanga ari imbere yuko badoca bajya gukorera leta kubera ibyo n'ibintu kera byari birimwo uravye ni wadakuri kahise ku Burundi wasanga abantu bose baje amashuri na kuko twaje muri universite wasanga ngena gutanga amasevi yawe cyangwa kugenda gusaba akazi muri leta ni wadako uravye kumene ibyerekeye abantu biyungunganya cyane cyane ibyerekeye urudandazwa cyangwa ibyo bya informatiki ndosanga abantu benshi batanguze amashyirahamwe kandi ku myaka ye yose kandi basanzwe bashobora gutera imbere nibaza yuko na cyane cyane niho umuntu yoshyira uburorero hama yavuze ibyerekeye planning familiale ku byerekeye abategetsi ndetse nibaza ko umuntu agize angete kari abategetsi gusa iyo angete ntacyo bimaze umuntu wese yuraba ibiharuro byerekeye abarundi bose kubera nk'ubu naho twafata abantu bari muri leta tugafata abantu mirongo ibiri tubwira ankete hanyuma tugasanga ibiharuro by'abana bafite ikinyobwa ko byaba byerekana abarundi uko bameze ni ukwerekana abarundi uko bameze na cyane cyane ugashyira abantu bavuga yuko cyane cyane abantu bitwa ko bakenye iyo babyara benshi abantu bafite ubutunzi cyangwa ubumenyi ni ugusanga bafite abana bake ahubwo we yari kuduha n'akarorero we waba afite cyangwa ubundi wese akavuga bafite mugabo akari abantu cyane cyane ubumenyi umuntu akavuga ati njyewe mfite abana ba mugabo ndazi gituma mfite abana bangana gutya cyane kugira ngo ndabare neza cyangwa ndongere kadozo kabo keza nibaza ko cyane cyane ari byo bihe bikomeye kandi umuntu akaraba nuko twese tuvyumva cyo kimwe kuko hari nk'ibihugu usanga baramaze nko muri nk'ubushinwa basanga baramaze kuvuga ati umwana umwe ku muryango kubera babaye benshi ariko nibaza ko atakamaro kubera izo usanga hari ahantu usanga bashobora kuronka abana babiri cyangwa batatu cyangwa bane mugabo ukaraba ubuduko ufise no kunubona cyane cyane na kaduza kaba nibaza ko ariho cyane cyane umuntu yoshyira urutoke cyane cyane akavuga ati aha niho hakomeye nibaza ko sinzi ko namwishyuye ku bibazo byose
yego murakoze cyane reka duha akaryo na kubw'imana uratwumva
ndabwumva cyane rwose
yego ikibazo cyangwa icyumviye
nk'iki kibazo cyanye n'intuze n'ibirirana by'abantu muranyumva
yego
kajya niko ndaraba mu karere nk'aho nkerereye mu intuze imire jongozi aho mine kiremba niko ndaraba urashobora gutanga hariho nk'umuntu ashobora kubyara nk'abana batika nko ku munani cyangwa gushyika no ku icumi muranyumva
yego
ariko ugashobora gutanga nk'abo bana byaye nani tongo bishyika nk'imetero nka mirongo itanu afite ariko ikibazo kibazo ikindi abo bana byaye ushobora gutanga
baguma bayerera mu ibarabara
Muranyumba ego
usanga bayerera mu ibarabara bamwe baza kwiba abandi baza gupega ikindi nange kibazo narifise na bavuga nti kindi na mwabuzigirirana gento zeye y'abantu ngo ndaraba ikibazo kigirirana cy'abantu bize
bandanya kubwima
halo
wi turakumva bandanya
nk'aba bantu baga bize kugira mu wikenda bananiwe n'ikibazo hariho n'abandi bita abantu zeye aba imanite
ego
arashobora gukora ikintu zeye ikibazo cya leta akanka kikamunanira ariko kimaze kumunanira roho rusiyindi atasubira muhira atuwe muhira ugasanga yagiye kugora abantu zeye ababyeyi biwe ntacyo baba bafite bamufasha
birumvikana ko kiba ari ikibazo y'umubyeyi afise abana benshi cyane biramugora kubitaho kubera uburyo nk'uko abivuze badafise amatongo akwiye kugira ngo bashobore kwifashisha Professeur Niyongabo nk'uko kubw'Imana bivuze cyane cyane yashikirije icyumviro cerekeye imiryango ifite abana 8-10 hari umwe mu banywanyi bijwi rya Amerika yari yagishikirije nawe nyine avuga yuko kenshi usanga kumbure bose barondera uburyo ubuzima bwabo hanze y'umuryango atari mu muryango honyine barondera ukwiyungunganya umuryango ubufise nk'abana bagera kuri 8-10 mubona hari uburyo bashobora kwiyungunganya nubwo twavuze yuko igitigiri cy'abana gishobora kuba atari ikibazo cyane muri icyo gihe imiryango nk'iyo onye yogerageza kwiyungunganya mu buhe buryo kugira ngo ubutunzi cyangwa umuryango utere imbere naho bafite abana benshi bo bigira gute
nakunze kuri icyo kibazo muravuze nk'imiryango myinshi ifite abana benshi ibyo ari byose bose ntibashobora kujya ku isuka kwitonga tugiye bamariya mugabo urabye nk'uburorero mushobora kuba muzi na mwebwe cyangwa nawe nyine ashobora kuba azarabe abantu ababyeyi bashyize abana mu ishuri bo barateye imbere ni ukuvuga yuko ufite abana benshi ingorane ushobora kubwira iya mbere ni uko ushobora kubashyira mu ishuri bose ntibamenye cyangwa bakakugura cyangwa bikakugura kubafungurira bivuze ko ariho cyane cyane niho bushyira nicyo gituma kenshi kera baravuga byerekeye gutandukanya ibyaro ako uzakurikiza uko umwaka urenganye ukajya uratandukanya ibyaro uko utandukanya ibyaro nawe ufite abana benshi mbere muri iyi myaka ntibikunda gushyika ariko yaje gushyika iyo ugiye uratandukanya ibyaro numva yuko umwana ufite 8 numva ko umwe aba ageze ku myaka hafi 16 mudufate wagiye utandukanya ku myaka 2 irengane numva yuko mutoye uba wifuza nk'umubyeyi yuko mukuru niyagera muri za kaminuza cyangwa akazi nawe nyine ashobora gukora akazi nubwo yuko byerekana yuko nawe azoshobora kwitaho barumuna we nibaza ko ubashyize mu ishuri ntibirashoboka mubwo ubashyize utabareze neza ngo ubiteho uza gusanga bagiye batanga nk'uko yavuze ngo batangura kujya baragenda gusega nibaza ko inama ziba zitanguye kandi yabaze n'icyerekeye ikibazo cyerekeye abantu bagiye imanite cyangwa bakora izo na ndetse bakayoberwa umuntu akiri muto nibaza ko birashobora gushika si kenshi bibaza yuko muri imanite usanga bakunda kuyoberwa mugabo nibaza ko byasitse mu byerekeye ibibazo bimwe bimwe ugasanga ibibazo nk'ibi cyane cyane byerekeye fondamentale abantu barebewe mugabo nibaza yuko nk'uko bavuga mu kibundi akabwiye baguma ko umuntu akiri muto no muri univerisite bariga bafite imyaka 20, 23, 24 umuntu rero afite ariko ni fondamentale cyangwa ibindi ageze ku myaka 15-16 ngiye kuvuga ngo ikibazo kirarangiye ndasubiye muhira ariko nibyo byose naho yari kubandanya ntiyari guheza ku myaka 15-16 ntibaze ko amashuri amwemera yuko aza arakora ikibazo hanyuma akabazwa hanyuma akazukungurwa kandi akaguma ko kubera asubiye inyuma byari byose kenshi usanga abantu benshi nabo mwiganye abasubiye inyuma bagiye kurima cyangwa bagiye kudandaza bakiri bato kese si usanga barateye imbere nibaze ko abantu bose nabo barayobewe kuri iyo myaka nibaze ko bakwiye kubandanya kone niko kazuga ka uko amashuri abemera yuko bashaka kwadera ko iyo nibaze ko niyo nyishu je no no muha kubera ndabonaga ntabwo nayo bego rafiye ka noki bagasubiramo mugaribaze ko kinsi bakeraga hehe.
Murakoze cyane gose radijwe rya Amerika samiranire Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Turi muri wa mwanya w'ikiganiro muri sanga aho uno munsi turiko turaraba ikibazo cerekeye igurirana ry'abantu n'uruhara bifise ku butunzi bw'igihugu. Turiko turaganira na Professeur Niyongabo Gilbert kuri kaminuza y'u Burundi ariko aradufasha kwihweza isano y'ivyo bibiri. Mubandanye mwumviza radijwe rya Amerika tumira amatete turagaruka murakoze.
Chuti zijwe rya Amerika uretse kuri FM musanzwe mutwumviraho mushobora kudukurikira no ku mirongo migufi bita short waves kuri metero 25 n'ukuvuga kuri kilohertz 11,835. Buri munsi ni kuva kuwa mbere kugera kuwa gatanu, kuva saa 2:30 kugera saa 3 no kuva saa 3:30 kugera saa 4 ku mugoroba. Kuwa gatandatu ni kuva saa 12 kugera saa 12:30 ku mugoroba. Ijwi rya Amerika kuri metero 25 kilohertz 11,835.
Radio Ijwi rya Amerika ikiganiro ni muri sanga. Mbega igwirirana ry'abantu rifise uruhe ruhara ku butunzi bw'igihugu. Turi kumwe na Professeur Niyongabo Gilbert kuri kaminuza y'u Burundi ariko aradufasha kwihweza icyo kibazo. Turiko turaganira kandi n'abanywanyi biradijwe rya Amerika nabo nyine tubandanye tubaha ijambo, tubandanye ku murongo twakire Jerome. Jerome uratwumva?
Ndagumva cyane, murakomeye.
Turaho turashima.
Mwakoze ku telefone ndabyohoye cyane.
Yego. Kaze mu kiganiro kibazo cyangwa icyumviro?
Ndakumva njewe ndo murundi mugabo mba Nairobi. Kandi sinazi gihe kinini ndahari mugabo yatumwe nuko naciye ku ishuri ndavuga n'abagenzi ndavuga nti njewe uko ndi mu Burundi ndavuga nti njewe nta kazi mbese mukanyumvira ahantu hari akazi ndafite gukora cyane mu mpamagare ndetse nuko nuko bati barampamagara nsadaza
ahi Nairobi.
Mugabo kuko kijyanye n'ibyo kugirana ry'abantu ariko ndumviriza ariko muvuga. Halo,
wi turakumva?
No vuga nti kugirana ry'abantu mparuriye nko mu Burundi wacu, no vuga nti turacyari ku bumenyi butoyi ahandi ho, no vuga nti abantu mu gihe bagwiriye no kuvuga ingorane yo haba no kugusaba baba badafite akazi, bafite akazi bagakora n'abashingwa barabaye abakinwa ni benshi barazwi mugabo barakora nabo nyene iyo ngorane yo kugirana ry'abantu igirana kita kubagurira na kugata kumiza kuri ngwane mbere abudisha bafungura. Rero mu gihe tubaye besi tugafika icyo dukora tubabwiza numba kangwane zote gusa ku kintu kijyanye n'umuntu yari karavuga ku bintu kijyanye na fondamentale. No vuga nti twebwe mu Burundi yadushikiye iteba. No kuvuga jewe narigeze kuba ndi mu Buganda nkorana n'abantu ku kazi babatama. Halo?
Ee turakumva.
Ndababaza ati none mwebwe kugira ngo muwe mutsongeze kinga nuko muri abatama bimeze gute. Bacambwira ati twebwe twize kera twize senior 8 ni kuvuga bo bakoresheje iyo fondamentale ya kera mugabo bo bakoresheje sisteme y'icyongereza. Rero ni kuvuga twebwe dufite ingorane yuko twa tuzi uko duhereje amashuri tutaronka akazi bica ibyakunda kandi niyo sisteme no kuvuga twiga mu sisteme y'igifaransa ni kuvuga ubwiye muri East Africa biragoye kugira ngo ugende uvuge icyo gifaransa ngo bakumvirize kuko nta bakizi kiza no kuvuga nti kwijyanye na fondamentale uje wese cyangwa uburi yo unufite y'umwana yo mwereka neza yuko akabyakigaze neza yuko akazi atari ngombwa ahubwo amenye icyo agiye kuronderayo nshaka kuvuga ko nimba nk'ubu basize sisteme y'icyongereza acike kabisa na ndetse wava mvuga ngo n'ibindi bintu ngo nkoresha ino ni uko gusa nsanzwe ndagishobora niyo bituma notera kamo ku bantu biga fondamentale ikibazo cy'icyongereza bagishyira imbere kuko ntushobora kubura akazi ndabivuze kuri radiyo ndabizi bari kubanyumva ari benshi ntushobora kugenda ahantu ngo ubure akazi kari kose mu gihe uri gukoresha icyongereza. Ubu gusa ku bundi ko mvuga igifaransa ntibashobora kunyumva kandi uri kubavugana uri kurakorana cyangwa uri kubavugana n'umuntu atumbura uri muri kurakoresha akenshi bavuga yuko ari bitutsi eh nuko bimeze mvuga ijuguri uko niko ndiko ndabibona uko niho ndi rero no bwandi bwiza ikintu kizoza imbere muri fondamandare ni icyongereza naho iyo ishuri ishuri akazi akakamunanira cyangwa mu cyenda akamunanira mbuga icyongereza kizi nuko iyo ushobora kunelefona jewe dino akavuga ati jewe akambonera akazi oyo urampabagara ndamuhamagaye kubera mba nzi ko ashobora gukora icyo cyongereza kandi mba nzi ko adashobora kubura akazi atashobora kwibesha
uraterere neza cyane Jerome turagushimiye cyane
ego kabisa mwakoze kunterefona n'umwe murakubere mu ntereko
ego murakoze cyane professeur
cyangwa nacyo nicyo kugurira najya abantu ndagwe nk'akarorero no vuga ni kubera nabije ni kumenya ubuke dufite hano dufite mu Burundi kwebwe tuzanzwe turi abana 10 muhira mugabo guti kubu kubera twaciye ku ishuri umwe wese azi yaca kubera iki ubumenyi yatoye ku ishuri kandi kubijyanye no kuvuga ngo isi yaraze ngo tufite ngo ahantu hatoye isi ntiraga ni ukuvuga ufise nk'akarorero nka gitari zibiri ukoresheje bwa bumenyi ufise hasi no hejuru aba ari iwawe ni ukuvuga hakoresheje no hejuru wokora ni ukuvuga ni bwa bumenyi niko ndavuga
urakoze cyane gose Jerome nk'uko ubivuze n'akarorero keza cyane kuvuze ati ufise ubutaka ufise hasi no hejuru ni cyiza cyane urakoze Jerome reka tubandanye twakire n'undi munywanyi imbere yuko duha ijambo professeur Alexandre nawe uratwumva
ndabumva
shikiriza kibazo cyangwa icyumviro
ego je nagomba gutera icyumviro buteje nagira ndo kuvirema iki kibazo mu France yavuze ntihenze buteje umwana afitunga kuko nk'akarorero hajya iyo ufise abana ugafite abana nka batanu nawe kumbure udafise ahantu hazobatunga kuko kare abo batanu ari ahumwe urumva naho burima kubera kurima birimbuka mugabo ariko nta mafaranga menshi bitana agiye utunga abantu urumva nuko uvuga yuko umwe mu bari baronka umugabo kandi kubwe nawe indi yari rodiki madiguye je no vuga ni ko muri leta yoshyiramo ingufu kugira ngo rigabanuke hanyuma kumbure yabitanguye niho yotigo ibona kugira ya mashyirahamwe kugira kumbure bose baze barajyamwo biga ibyo kubaho n'ibyo kubwirirana kugira babikore babiziho kubyara benshi ari ingorane babone n'ingorane yo kubyara kandi baba barimo n'izo kintu kubyara baka aka mvuga ni rejewe mu bisanzwe nta butunzi buri mu bantu ubutunzi buri mu bantu mu gihe bafite akazi nk'akarorero urabona yuko kare bigaba ko yuko bari bakeyi no wasanga ta bushumiri buriyo mbaka kubiri bwana byabaye gifi mu Burundi ngiye gutumika abantu bose bakaba benshi kumbure uko kiba gita niko nubuziba buto kushika ubu dufise ibisemeri yahungana n'abana n'abakabavuka bakavuka kandi bari kubariga ubu ko mesa kandi kiri kuvuza atari ntambara kandi mvuga ni kumbure bwa marika yo yo gihabwa ku kibazo ikatiga abantu bakabyara bato bashoboye n'ibiburi buri akaba yenitsi urugero hamwe bavyara batatu cyane ubwo bayibesi bakabari hamaze kugira bakageza ngaho nicyo murakoze
urakoze cyane Alexandre professeur duhereye ego duhereye professeur kuri Jerome ikibazo cerekeye ubumenyi niyo fondamentale nkuko Jerome yabivuze yaratevye kuza ariko yaraje umuntu yoshimika kunyigisho zitangwa muri fondamentale kuri we yavuze ati icongereza kirahambaye mwe muvuga ko iki mubona inyigisho zitangwa muri fondamentale ziriko zirafasha ugwaruka kuzoshobora kwiyungunganya cyane cyane muri East Africa mu bihugu byo karere ka Africa y'ubuseruko
nakoze nibaza yuko yavuze ikintu gikomeye ku mpande nka bibiri cyambere yavuze ati fondamentale nziza ati mbere n'abantu batanu bafite kuza barayijyamo ati nuko gusa ije isa nko kumenga iziteba kandi avuga kigira kabira yuko kugira ubumenyi bw'icyongereza ari ngombwa nibaza yuko avuze ibyerekeye icyongereza nibaza ko yavuze ibintu bisa n'ibiri byo kubera barabona ko iyo umuco w'urundi bisa nko kumenga kwinjiye ni East African Community iyo hafi byose bivuga icyongereza mbere keretse ngira ngo n'uruhande rw'umwe rwo muri Congo ngira ngo aha muri kino karere niba mu France na kwezi bw'abandi bose byo musanga kenshi akazi kazosanga kagwiriye muri izi bice bya Tanzania no mu bice bya Kenya kandi bose bazosanga bose bavuga icyongereza mbere n'abarundi kenshi baragenda kurangura mu Uganda mu ngabo bose sinzi ko bavuga icyongereza mbwa icyongereza bisa yo kumenya n'ururimi rworoshye kuvuga no gukoresha mu kudandaza nibaze ko ariko kumenya neza yuko icyo cyongereza bakizi muri fundamental cyane muri programme basizemo yuko bashimikiye cyane cyane province abinzi neza mwabonye rero ko kimwe mu bintu bakwiye gushyira mu mashuri nk'ayo niba yuko bashaka guhereza agakoko kandi imyuga nibyerekeye zeke icyo ni cyambere rurimi na cyane cyane umuntu wese ururimi rwose azubaza azi kugira imigambi yo kwiteza imbere niyoze ko ikintu gisa n'igikomeye ko wewe yavuze ati naho iwabo bari benshi muri benshi muvukana muri benshi mugabo ugasanga mwese afite umwuga birafasha icyo bituma niyoze ko nawe mashuri ubushimbira cyane cyane ku mwuga kugira ngo umuntu wese aze aramenya yuko umugore uzi guteza imbere niyoze ko niwe yavuze mugabo we wona fundamentali mu Burundi cyane gukomeza n'igitangura biragoye kumenya yuko rero abantu bageze fundamentali bari cyo cyongereza cyane bana zikomeye byumva biragoye kumenya muri kimwe gihe niyo ndo ndavuga yuko nibyo ariko naho batuba babizi neza umuntu wese hazowahereje arashobora kumenya ati muri kaminuza na karere ndashobora ku kugenda kurondera uburyo ubundi nashobora kugenda kurondera kuna kugenda kurondera niyoze ko muri kino kirere navuga yuko icyongereza ibyo yavuze yaba ndamushyigikiye yuko icyongereza ari ikintu gikomeye kubera naho tuzovuga East African Community cyangwa tukazovuga ibyo Isilamu yakomeza bose ibihugu byinshi icyongereza kandi ko umuntu azoza aragenda ku mbibe nyinshi aho duhana imbibe nyinshi bose vuga icyongereza niyoze sanga bwitwaye
ego kuri ico congereza nyine yavuze kirahambaye ariko yavuze kandi icerekeye muri zo fundamentale kuronka inyigisho zifasha ugwaruka kumenya ico bagiye kuzokora mu buzima mubona bitofasha muri iyo fundamentale muri amashuri y'intango yuko botangura kwigishwa haba imyuga cyangwa ibindi bintu bijanye n'ubuzima bwa misi yose kwiyungunganya naho nyene ndibaza ko byofasha
yari baze ko abantu bakoze ibyo programme ya fundamental nibaza ko sinzi rero ko abantu rero abo bigishwa cyangwa babyumva nk'uko umenya byanditse ariko nibaza yuko kubera ari igihe usanga nk'ubu bashobora kujya muri fundamental bakazasanga abo muvukana babizi kandi bashoboye mu bundi bwoko cyangwa mu bundi buryo bose usanga rero umuntu naho yiga fundamental kuri we ntiyiteho cyane cyane kuzongera icyo yimarira ako ukamenga inzego zose n'amasereko ariga kugira ngo yunguruzwe hano abandanye mbwa no kumenya yuko ku rwego abashyitseko kuri nivo abashyitseko nawe ukwiye kumenya yuko afite
alo professeur
urabaye nk'uko yabivuze muri za Kenya cyangwa mu Uganda umwana ntiyicaremo ira ngo mwararindiriye ngo vakanse ngo kodosubira ku ika aragicyo yitayeho kazo atagurisha amayinite kazo gurisha telefone kazogenda kwitaho ubundi kudandaza cyangwa azoraba kumwe ni ariko urabye nk'ubu byacu twende mu Rwanda ntifingorane ko abantu bavuga igifaransa kenshi usanga bitaba kuri umuntu azi kuraba yuko ari urabye mu gihugu bindi usanga bitaho zerekeye business cyangwa zerekeye kudandaza niyoza ko cyane cyane niho umuntu akwiye gushimikira kugira ngo umuntu ibyo ariko ariga amenye ko ashobora kubikoresha mu buryo bwiwe atubangirije
murakoze cyane katubandanye twakire na Bernard uratwumva Bernard ndumva ari mu bindi katubandanye twakire Pascal uratwumva
muraho neza
mahoro neza Pascal
turaho cyane nkerereye Rwanda Kigali Nyarugenge ikibazo cy'Uburundi cy'ubwiyongere bw'abaturage gihuye rwose n'icyo mu Rwanda natwe niko bimeze ariko njye mbona bishobora gutera effet negatif na effet positif ku mpande zose igihe abaturage bashobora kwibumbira mu mashyirahamwe bagafatikanya bakabyumva kimwe nta macakubiri nta bindi bibazo bahuye nabyo umugani kuko ngo ubumwe buratsinda bishobora gutuma igihugu wenda gishobora gutera imbere biturutse kuri bwa bwiyongere bw'abaturage b'igihugu ariko nanone bishobora gutera aribyo nababwiraga ishobora gutera ingaruka mbi cyane ndetse akaba arizo nyinshi kurusha ingaruka mbi cyane. Urugero nshobora kubahereza nk'ubwiyongere bw'abaturage bishobora gutera ikibazo niyo abaturage babuze akazi kakabura, ni hahandi usanga hashobora kubonekamo ibice by'abajura benshi cyane mu gihugu bashobora kuba bashaka amaronko yo kugira ngo ubuzima bwabo bugende neza. Bishobora nanone gutuma habonekaho ibibazo by'ubukene cyane mu gihugu, kubera ko ni ukuvuga ngo abaturage bari bagiye babyara abana benshi barenze umubare wabo bashoboye kurera, bishobora gutuma usanga inkingo nyinshi zikenye nta bubasha zifite bwo kuba zatunga imiryango yabyo.
Urakoze cyane Pascal. Ego, reka duha akanya Professeur abandanya dufashe. Professeur, ku bijanye n'ibyo Pascal avuze byerekeye ubutunzi bushobora kuba bwiyongera cyangwa hashobora kuba ingaruka nziza mu kugira abanyagihugu benshi, mwo dusobanurira zimwe mu ngaruka nziza zo kugira abanyagihugu benshi. Turabona ko nko mu bihugu nka bya Buraya, aho nkuko mwabivuze mbere, abanyagihugu batanguye gusaza cyane, abakiri bato badafise abakwiye kugira ngo bakore, ugasanga bibaye ikibazo. Izindi example utanga zerekeye uko kunguka abanyagihugu bigira ingaruka nziza ni nk'iki?
Murakoze. Ingaruka nziza urabye nko mu bihugu bita n'uko mega biko yatera imbere mu myaka ya vuba, dufashe naho ufata ugafata nk'Ubushinwa cyangwa ugafata Ubuhinde cyangwa ikindi gihugu cyose cyose byaragwiriye, naho uvuga za veterani zose, usanga abantu bageze ku myaka 25, 30 gushika ku 40 aribo benshi kandi aribo bagwiza umwimbo mu gihugu. Ingaruka nziza rero zihari uravye nko mu bihugu bisanzwe ugereranye n'ibihugu by'i Buraya, nk'ibihugu by'i Buraya usanga abantu basanga uko ku bwinshi basa n'abashaje, usanga benshi bariko barajya muri basanga uko mega bagiye muri retreat mu
karuhuko ka bukuru
batayikora barapasuye mu kirundi wabo kimwe mu kirundi wabo gupasura
tuja mu karuhuko ko muzabukuru
cyangwa ngo barakukurutse. Iyo umuntu akukurutse rero kenshi uza gusanga ayo ajya amashyirahamwe ya sekirite sosiyali yitaho abantu bakabaha nubwo ko nk'agashahara barabyayo baba bafata kera kugira ngo bitume mu buzima bwabo. Uzosanga nk'ikibazo kihari mu Bufaransa, mu Bufaransa ikibazo kihari ni uko uzosanga abantu abashaje ari benshi, muzosanga rero abantu bakiri bato aribo ari atari benshi, ugasanga nibo batanga amahera afasha bajya batanu. Ugasanga rero iyo ni intambara mbi zerekeye nk'abantu usanga barasaze mu bihugu by'i Buraya, ibyo ni ingorane zitari mu bihugu bishatse ndetse n'ibyateye imbere biri kugatera imbere. Nubwo uko abantu bagwira birafasha mbere kuzotanga abantu iyo bagwiye bakiri bato bakora barafasha bajya abantu basa n'abasaze kubera barasaba kubiramo ibyo bigega byo gufasha abantu bashaje, kwaba kubitaho byerekeye ku mishahara cyangwa kubitaho byerekeye amagara yabo bagashobora no kubafasha. Nk'uko umuntu usanga bihari usanga hari abantu bakiri bato aribo benshi usanga leta ifite imigambi kubitaho, bivuze ko usanga rero kenshi hariho ingaruka nziza z'abantu iyo bagwiriye, ariko iyo bagwiriye bafite ubumenyi murabona ibihugu by'ibihugu nyine biriko biratera imbere. Usanga kenshi umwimbu uri kuragwira mbere ubu ni umwimbu usanga ugwira cyane ukuza ko tubisanga mu bihugu bya kera by'umunyaburayi.
Murakoze cyane rwose. Nkuko twabwiye turi kumwe na Professeur Niyongabo Gilbert, kaminuza y'u Burundi niho yigisha mu gisata cy'ubutunzi, gisata cya ekonomi. Turamushimiye cyane rwose kwitaba kino kiganiro cerekeye amagara y'abantu, no munsi tukaba twashimitse cyane cyane ku ruhara igwirirana ry'abantu rifise ku butunzi bw'igihugu. Mwakoze cyane Professeur kwitaba kino kiganiro. Ndashimiye n'abamfashije mu buhinga bw'ivyuma, ndashimiye n'abahamagaye bagashikiriza ibibazo byabo n'ivyiyumviro. Mwari muri kumwe na Oriane Tangishaka, ikiganiro cyari muri Isanga. Ndabashimiye mwese mubandanye mwumviriza ibiganiro n'amakuru yacu. Murakoze.
Mm-hmm.